Urwo rubanza rwumvirijwe mu rukiko rwahitwa Kibera ku murwa mukuru Nairobi rwamaze amasaha 2 n'igice kuko rwatanguye kuburanishwa isaha 4 n'igice za gatondo rurangira hafi isaha 7 z'umuhingamo. Muri urwo rubanza rufite nimero 236 akarongo gakitse 16 hitwaye Atanazi Buregeya yahoze ari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi no muri Interpol. Ruhuza Buregeya abonye n'ubwiwe n'abandi bagabo batatu, abapolisi babiri b'aba Kenya n'umushoferi wa tagisi. Wena washingwa manza wa mwunganira basaba kumenya by'ukuri watumye cyangwa batumye abapolisi babiri ba Kenya bahatswe kumwica mu ijoro ryo kwa 25 ukwezi kwa 5 mwaka 2016. Icyo gihe uyahoza intwaza ngabo yanyurujwe akuwe mu nywero bw'i Nairobi ajanwa n'abapolisi babiri ba Kenya bamuboshe bahakwa kumwica aja gutabarwa mu nyuma n'umwe mu byakorana mu gipolisi cya Interpol amaze gushikanwa mu ishyamba ryahitwa Renana nk'uko bisiguye mu birego yatanze muri sentare. Ikindi wana bashingwa manza biwe basaba n'indishyi y'akababaro kuko bavuga ko iruhande yo kubohwa amasaha atari make asa n'uwazimanganirijwe ubuzima Imana idakinga. Kuri uyu wa gatatu humvirijwe umupolisi afite dosiye y'umushoferi wa tagisi yakoranye n'abo bandi bapolisi babiri b'aba Kenya bari bahagaritse Buregeya imbere yo kumunyuruza no gushaka kumwica. Uwo mupolisi yasiguye ko uwo mushoferi yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Jomo Kenyatta inyuma y'iminsi mike inyuruzwa rya Buregeya riburijwemo. Naho yabajijwe ibibazo byinshi, icyo yagarutse kanini ni uko uwo mushoferi yiyemereye ko yakoranye n'abo bapolisi bari basanzwe bamuha akazi kandi ko yabiboneye bashaka kwica Buregeya. Nyenehugirwa kw'iterabwoba yemeza ko ijoro bamunyurujemo abo bapolisi b'aba Kenya bamwibwiriye ko batumwe na bamwe mu bategetsi ba ambasade y'u Burundi muri Kenya b'icyo gihe bamwagiriza ko yoba yavuye i Burundi yishe abantu. Ariko mu rukiko ikibazo cy'abategetsi b'Abarundi bavugwa nticagarutsweko rwose. Icyo bikora uwahatswe asigura ko ata kintu na kimwe kibi yiyagiriza yoba yarakoze haba ku butaka bw'u Burundi cyangwa ubwa Kenya. Gusa yibaza ko abashatse kumwica baba bariko bashaka kuzimanganya ibyemezo muri dosiye y'amenyo y'inzovu aturuka mu Burundi yari yafatiwe icyo gihe mu bihugu bya Malaysia, Uganda na Sudani y'Epfo. Iyo ntwaza ngabo niba arijejwe amatohoza y'ayo menyo y'inzovu no gufasha kugira ngo ibihugu byose byegwa n'iyo dosiye byemere gukorana no guha amakuru Interpol. Abo bapolisi babiri n'umushoferi wa tagisi bakurikiranwa muri iyo dosiye haheze iminsi barekuwe babanje gutanga amafaranga umwe umwe y'ingwate agera ku miliyoni w'amashiringi y'amakenya akabangana n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Abanyamerika. Atanazi Buregeya yirukanywe mu gipolisi cy'u Burundi n'itegeko bwirizwa rya perezida ryo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2015 imbere yo gukurwa mu gipolisi cya Interpol kuko yari yakirungitswemo n'igihugu. Urubanza rwiwe ruzosubira kumvirizwa ku itariki ya 10 ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Eroje Wilikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.